Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 16 gitukutu mu mwaka w'2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriho canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkurunkuru zikurikira. Muri komine Rumonge ngo hoba hariko harategurwa ubusuma bwo kwiba imisegetera yagenewe abanyagihugu igihe hari hatekanijwe gusansuma yo kumenya abazoronka iyo misegetera, ariko ngo icyo gikorwa ntikiriko kiraba nk'uko byemezwa na bamwe bakora mu gisata cy'ubuvuzi no mu ntwaro. Idogo ni nyinshi mu barimyi bashorera ikawa ku ihinguriro ry'umusigati biturutse ku kiraro cyo ku ruzi Nyesiha cyacitse haheze amezi arenga 5 ngo mu gushora ikawa bagenda bayikoreye ku mutwe kuko atamodoka ishobora kurengana. Amakuru bajanye n'impunzi z'abarundi zahungiye ubugira kabiri mu gihugu cy'Uganda bavuga ko hari ibikoresho bimwe bimwe byankenerwa impunzi zo zikeneye zishobora kurunka ngo biturutse yuko batagira byangombwa. Basaba leta y'icyo gihugu ntahase kwicarana kugira ngo batorere umuti icyo kibazo aya n'ayandi mu kanya samukazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiri kwa ramutsa. Hari ubusuma bwo kwiba imisegetera igenewe abanyagihugu muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga bwoba buriko burategurwa mu gihe hari hitezwe rusansuma y'abategerezwa kuyihabwa bamwe mu bakorera mu gisata cy'ubuvuzi ku mitumba no mu makaratiye. Bemeza ko icyo gikorwa kitariko kiraba, basaba abajejwe amagara y'abantu b'intwaro gukurikiranira hafi icyo kibazo. Inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Bamwe muri abo bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bemeza ko harungitswe abakozi bategerezwa guca ku ngo ku ngo mu makaritsiye no ku mitumba mu ntumbero yo kumenya igitegeri cy'ingo zizohabwa iyo misegetera. Ayo makuru aranemezwa namwe mu masoko yacu mu karere k'ubuvuzi muri komine Rumonge, akavuga ko ubwo rusahasuma rwategerezwa kuba ruriko ruraba. Batomora ko iryo sekeza ryo guharura ingo ryatanguye kuwa 8 gitugutu, bitegekanijwe ko rirangira kuri uyu wa 16 gitugutu hamwe atacuho hinduka. Nubwo biruko bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba n'amakaritiye yo muri komine Rumonge bemeza ko atawe babona aza kwandika. Amakuru ava mu bakozi bo ku bitaro bitandukanye akanemezwa na bamwe mu bakozi mu biro bigejwa karere k'ubuvuzi, avuga ko hoba hari umugambi wo kunyuruza iyo misegetera. Bivugwa ko hashobora gutangwa mike cyane nk'ikimenyetso, iyindi nayo igacigurishwa ku masoko mu mazu y'idandarizo n'ahandi. Abanyagihugu bayikeneye bayigura umwe wose ku mafaranga 12,000 by'amarundi, cyane cyane bagasigura ko ikunda kuboneka mu gihe haba haheze iminsi itanzwe. Ibyo birabatera amakenga kuko baba bazi ko itangwa kuri gusa. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu ku mavuriro no ku bitaro muri komine Rumonge basaba ababijejwe gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ngo iyo misegetera yofasha gukinga malaria n'inyuruzwe. Igice kinini cya komine Rumonge kiri mu kiyaya gifatanye n'ikiyaga Tanganyika. Kubera ubushuhe n'ibidengeri by'amazi, imibu hibonekeza ituma ako karere kageramegwa n'indwara ya malaria.
Murakoze Pacifique Nkeshimana. Imidogo ni myinshi mu barimyi b'ikawa bo muri zone Musigati muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura bashorera ikawa ku ihinguriro ry'i Musigati bavuga ko haciye amezi 5 icyo kiraro cyo ku ruzi Nyesiha ku ibarabara rija kuri iryo hinguriro haciye amezi 5 carabomotse, bigatuma atamodoka irengana aho baca bikorera ku mutwe ikawa yabo bayishoye. basaba ko icyo kiraro cyose no bavuga bwango ngo kuko bahova byinshi ya Jean Georges Kibogora
kuko makuru ava muri bamwe mu barimye bikawa abo ngaho muri zone ya Musiga akabitumenyesha bacye ameza 5 icyo kiraro cyo kuruzi nyisiha cyuzi barabara ryo kuhinguro gikawa ryi Musiga atikibomotse ivyo navyo ngo bigatuma badashobora gushikana umwimbo wabo bawupakiye mu modoka ayo makuru atumenyesha kandi ko baca batwara iyo kawa yabo bayikoreye ku mutwe kugira ngo bashikane imodoka ipakira ihagaze
haraciye igihe haretse ameza arenga 5 icyo kiraro kibomotse kandi caramaze no kubomora igice cy'uruhome cya stock cyo twita amahanga tubikamwo ikawa kuri iyo ezine nyene rero turafise impungenge kuko ukiretse ko atamodoka irengana nta n'ipikipiki bica bisaba izindi nguvu izindi nguvu kugira ngo iyo kawa ipakirwe
abanyagihugu basaba ko icyo kiraro gishobora kugwa mu maguru masha na cyane cyane ko gifitiye akamaro kanini abanyagihugu bashoboye icyo giterwa njabuka amazi kandi bakabona ko hamwe tacokogwa n'inyubakwa z'iryo hinguriro zishobora kubomoka
atagikozwe na mwabuga imvura yamaze kugwa iyo hangari irashobora kubomoka yose twagire gusabe rero ababijejwe barabe bakore n'ingoga icyo kiraro hama bagarukira no kuri iyo hangari ya izine atakira apfa atakirononekara cyane kurusha ngaho atari ibyo hoho turaguha mukora duhomba kuko amezi 5 ni menshi kandi ari ahantu hakorerwa ibiterwa bikomeye cyane cyane ko ari n'igiterwa njabuka amazi
kuri ayo makuru yose uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera musitanteri wa komine Bubanza kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Inzamba
tutandukira igisata cy'ubutungane umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi buriyamiriza itotezwa ribandanya rikorerwa umugisha makuru Sandra Muhoza nyuma yaho sentare nkuru y'ingozi kuri no wa kabiri ifatiye ingingo yo kuvugumiza mu munyororo uwo muhari ahubwo gusaba ko yuri kwa vuba bwangu atakirinze gusabwa kuko ariko ararenganywa azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru tutega amatwi Jacques-Christophe Ndiwayezu n'icegera cy'umunyamabanga w'umuhari n'amahoro
iyo ngingo yatangaje benshi na cyane cyane abakenyezi bahurikiye mu muhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ku bw'uwo muhari w'abo bakenyezi bobo babona yuko Sandra akwiye kurekugwa atakirinze gusabwa bisunze ibi bikurikira bwa mbere Sandra yafunzwe bigaragara yuko azira umwuga wiwe icya kabiri hariho ingingo zitubahirijwe n'amasentare ku bijyanye n'ingene imanza zitohozwa n'ingene ziburanishwa bwa gatatu bigaragaza yuko umumenyeshamakuru Sandra Umuhoza ari inzirakarengane ndetse n'ibyo yagirizwa bigenda birahindura isura bihindagurika ku munota ku munota kugeza ubu iyo sentare nkuru ya Ngozi ikaba yagiriza Sandra ko akorana n'imigwi y'abicanyi ibyo bikaba binyuranye n'ico Sandra yari yafatiwe agifatwa n'urwego guperereza ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ihumbi 2024 umuhari inamahoro abakenyezi bawuhurikiyemo barashimira cyane sentare isubiramo imanza ko yari yahanaguye ugo rubanza ndetse igakuraho n'umutahe wo kumuhagarika wari watanzwe na sentare ya Mukaza tukaba dusaba rero yuko ugo rubanza kwa Sandra gukurikiranwa neza umuhari inamahoro bo basaba yuko yokwidegembya akazoburanishwa yidegembya bibaye ngombwa bakasaba n'amashirahamwe yigenga ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu kugira icyo bakoze kugira ngo Sandra asubire mu biwe no mu byiwe
imbere yo gusozera no makuru dutandukira amakuru ajanye n'impunzi z'abarundi zahunze ubwa kabiri mu gihugu cy'u Buganda zifise ikibazo cy'uko bataronka ibikoresho bimwe bimwe bigenerwa impunzi kubera ko atabyangombwa bararonka bavuga ko haherutse kwandikwa abazoronswa ibisegetera ariko ngo abadafise ibyangombwa taba batanditswe. Basaba ko ishyirahamwe rijejwe kuraba iby'impunzi hasire na leta y'Uganda bokorana kugira ngo baronse ibyangombwa abo izo mpunzi. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'izi mpunzi z'abarundi zasubiye guhungira ubwa kabiri mu gihugu cy'Uganda ngo hari ibyo badashobora gukora mu gihe batararonswa ibyangombwa, mbere hakaba hari n'ibikoresho bimwe bimwe bihabwa impunzi zo zitaronka. Aha twavuga nk'imisegetera igiye kuzohabwa izindi mpunzi zifite ibyangombwa ariko zo zikaba zitigeze zandikwa ku rutonde rw'abazoyihabwa kubera iki kibazo cy'ibyangombwa.
Twebwe ikibazo dufite nk'impunzi z'abarundi abarundi bubwira kabiri duhungira muri inkambi ya Shaka, ni ikibazo kijyanye n'icy'uko nta byangombwa dufise bicuranga, baheruka kwandika abagiye kuduhabwa imisegetera ku rugo ku rugo. Rero uri kwandika agushyikiriye akakubaza icyangombwa agasanga ntacyo ufise atarengana akagenda.
Izi mpunzi zisaba ko zoronswa ibyangombwa ngo kuko hari n'igihe baronka akazi cyane nko kwigisha ariko ntibikunde kubera ibi byangombwa badafise.
Mbere icyo dusaba yewe ni yaha muri Uganda na leta y'Uganda ifatikanije nuko bagira inama bakaba uburyo badusubiza ibyangombwa byacu kugira ngo natwe tube ngaho dufite icyangombwa kuko duhura n'ibibazo bitandukanye bishobora kudakwiga kumbura kwigisha abana ugasanga biragoranye, ushobora kugira n'ikintu kanaka gitari icyangombwa nimba nk'amaraporo bayikora agomba gutanga muri kimwe kimwe ugasanga biragoranye ko atacyangombwa.
Bavuga kandi ko niyo bituye inzego zitandukanye mu mashyirahamwe ajejwe kuraba iby'impunzi aho mu kambi ya Cyaka batabakira ngo bumve ibibazo bafise.
Urakoze Julienne Muzinga. Nino ngaha duce dusozera ano makuru. Nabashimiye mwebwe mwese baduteze yombi, ngashimira na bagenzi anje umwe wese ubwite kiwe bapfa kugatukaniriza mugire aho mamugahwe kubanye n'umubyanye nagahwa.